Perezida Silvestre Ntibantunganya umukuru umurwi w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika wariko uracungira abatora mu gihugu cya Tanzania murakoze cyane gose kukanya muto kugira ngo tuganire kuri aya matora muri iki gihe hari amakuru ariko atangazwa ko abatavuga rumwe na leta bashobora kuba bariko bahakana ibyavuye mu matora mwebwe mwagenduje ayo matora yagenze gute
twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri 12 hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye mu vyegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari bari aho babonye aho baravye yagenze neza kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo duje gusohora tugashikiriza abamenyeshamakuru icyo tuvuze ko ari cyo twabonye twongera rero dusaba abantu bose ko mu byo bakora byose muri aya matora ukwama bashyira imbere amahoro umutekano w'igihugu hanyuma hari ufise akariganga muhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashinjo by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora tugahanura ariko atanu umwe yoza gufata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari icyo agira ati kirambakiye ubugene aya matora yabaye
umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri ayo matora batavuga rumwe na leta Gatundu Lissu Sekwi Mugambwe Chadema wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nk'ukuvuma intwaro ya demokrasi amajambo yashikirijemo yavuga kwiki
reka kuri jewe niyo ni demokrasi kuko umuntu washobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya gusa ikintu umuntu washobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora gucungira amatora sisizi ko ariko twabivuga ni uko ivyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza hanyuma akabishikiriza aziza kubishikirizwa niho umuntu aheza akagira ati ndashobora kubona yuko ibyo avuga bifite ifatiro
murashaka kutubwira ibitigiri vyavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambo uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta
oya jewe si wo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora icyo nakubwira gusa ni uko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushikayo yuko masaha ari imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo habaze iminsi kuvejo ego kuva hirya hejo bagenda batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe warabona yuko hari ibigambwe ibiri izi imbere y'iyindi ni uyu mugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ari wo mugambwe urimwo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu twiza ry'uwo mugambwe
ibiharuro vyimfata ikibanza biriko biratangazwa vyerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka ivyo rero bikaba vyatumye ko Leta Zunze Amerika zivuga ko ivyo bitigiri vy'umurengera vyerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwiki
urumva ndikubona kuvuga iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke ndasonerera icyumviro ciwe mugabo kandi ndagira ngo ibyo babyiza umuntu aciye yerekana ati ngibi 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 n'ibyemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo nje ndibaza yuko atari igitangaza haba ngaha muri Afurika mbere niwe yarimwe na rimwe nje ndibuka nk'igihe umukuru w'igihugu cy'ubufaransa yitwa Chirac yitoza hanyuma abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yava mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe dore extreme droite babona yuko ashobora kumutsinda abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe hanyuma ndibuka yuko uburyo bw'ubufaransa yarose amajwi ashyira kuri 60% n'ejo bundi umukuru w'ubufaransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen twarabonye nabo ngende ko yarose amajwi menshi kuronka amajwi menshi rero soko musoko kwa umuntu abayivye abandamba haba mu Burundi abahe uraheza ukarabire byagenze hanyuma ari imenyetso isuka byerekana mugabo gupfe kuvuga gusa utabuze uti iki kivyerekana
muri hweje aho mwarungitse abarorezi hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko hariho nk'abatoye kenshi eka hakaba n'amakarata gutora basanga ari masandugu ivyo bintu byo bari byo hari bintu bimeze nk'ivyo mwabonye
nukubwira kubyenzi twebwe tuvuga dushingiye ko twashoye gushika ukurumva nakubwiye ko twagiye ahantu hashika 13 mugabo bucegeranye baduhaye mu kanya abagiye mu gihugu hagati twasanze hari nk'amatora ibiro by'amatora bishika 166 bagiyemo mu byo numvise badushikirije nta n'umwe yatubwiye ko yabonye aho bagiye bagira itutukuzo amasanduku na gatoya nta n'umwe yatubwiye na gatoya icyo gusa nje numvise ahubwo ca meze nk'ikindangaza ni uko usanga ahantu atari hake ahubwo abagiye gutora bari bake ibyo numvise bagenda bavuga ugasanga hari na hamwe mbere baba munsi ya 50% ibyo tuzoraba mu biharuro bya nyuma bizotangazwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora
ubu aho muri hifashe gute muri iki gihe ndiko bidatangazwa bisa n'itanezereje abatavuga rumwe na leta murafise amakenga ko hashobora kuba imvururu
reka twizere yuko nkuko natwe twabisabye kandi tukabihanura abenegihugu ba Tanzania mbere tukabihanura n'abahiganwa ko atanumwe yofata inzira yo guca umudurumbanyo ajya mu kudurumbanya igihugu agira ati ndiko ndasaba kurenganurwa yibaza ko yarenganijwe mbere ngahanoshimira cyane mbere nkuko wabivuze mu kanya uyu aserukiye umugabo cade mu matora y'umukuru w'igihugu kuko numvise yuko yavuze ati naho yoja mu byo kuvuga kwiyamamaza ahubwo kugira imyigaragaza tugira ati ko nubyita yuko yasavye abenegihugu ati naho bobigira ntihagire n'umwe abigira acizemo ibintu byo kudurumbanya umutekano w'igihugu icyo ni cyiza kandi ndibaza yuko noneho bitoshika hiyo abantu bashobora kuronka n'ubundi buryo bwo kuraba neza ingene ibintu byagenze
hari n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta bapfunzwe hari no muri Zanzibar bavuga ko ariko aritoza guhita ica umugambwe ubutavuga rumwe n'ubutetsi ashobora kuba ari mu munyororo ayo makuru mwarayumvise
urumva uravuga kumviriza jewe ndiko ndi mukuru w'umugwi aje gucungira abatora uvuye muri bino bihugu bya Afurika y'ubuseruko ibyo mvuga ndabifatira cyane cyane kubwo biba byavuye mu byo abarorozi bacu bashoboye kubona aho bashitse aho bashitse aho rero urumva ndabatubwiye yuko yabonye ibyo icyo gituma nogira nti mu ntunda sinjye kuvuga ibyo udafitiye ibyemezo
muri rusange mu ntara ya Afurika y'amatora ashitse ni gake nk'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bayemera byoba biva kuki byoba biva ku bategetsi biba amajwi cyangwa ibyo babiba ku banyamigambwe abaserukiye iyindi migambwe itavuga rumwe na leta badakomeye cyane cyane mu banyagihugu
nibyo iyo uri kurahiganwa iyo urishijwe si no matora gusa ntihabura akantu umva nawe kakubabaje mugabo kandi no kumenya yuko iyo abantu bariko barahiganwa haba ubutsinda n'ubutsindwa ariko rero icyo kumenya kandi ni uko iyo wemera demokarasi ubutsinzwe ntibatsindaho cyangwa noneho twarumvise n'abantu atari bake mu barongora bavuga bati nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga bati uwatsinzwe n'uwatsinze n'abarundi bose basangiye igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri buriya ugushaka kw'abenegihugu ushanye kw'abanyagihugu ni ikintu no kwita yuko buriya muri mu matora mu mahiganwa mugifata nk'akabanga kuko kenshi urashobora kwihenda uti ko mbona baza ari benshi mu makoraniro nkoresha ubwo si jewe nyine ejo bazohama ejo bazohona amajwi menshi nko mu Burundi twarabibonye mu myaka y'1996 1960 ukabona abantu hagize iyo myamamazo iba baragiye umuganga ushangiye uriya ukorana benshi twarayibonye n'1993 twarayibonye n'ahandi ukabona rero barahindura igihambaye rero nuko umuntu yaba yiteguye ku mutima akagira ati jewe ijambo abarundi bazaba bashinze cyangwa abenegihugu ahubwo bazaba bashinze icyo matora nibyo jambo nzoheza ngasonera nkagenderako. Hanyuma rero gusi kurushwa birashobora kuba kumva nyinshi, niyo rero yuko ushobora gusanga umuntu atiteguye bishemeye canke afise imigambi idashaka ku mutima abantu batora, ugasanga birimo imvo zishobora kuba nyinshi cane.
Mutubwire amajambo make mu kurangiza ikiganiro, umurwi murongoye utekanya gukora iki, uzotangaza aho uhagaze ryari?
Ahubwo muri kano kanya nyene wewe umpamagaye nari mbejeje gushikiriza abamenyeshamakuru ekadabandi aje kudukurikira icyo nokwita itangazo ry'umugwi wacu, mugo ndarisomye nk'umukuru w'uwo mugwi rivuga ivyo twabonye ingene ayo matora yagenze nkuko tuje kubiganira. Hanyuma ikindi tuzokora rero nuko tuzogerageza tuzokwandika neza icyo nokwitangazo riravuye ririmo byinshi. Mbere n'inyuma twazotegura n'icegeranyo no kwita raporo tuzoshikiriza abashikiranganji bo muri kano karere k'ibihugu byo muri Afurika yo Afurika y'ubuseruko, uko niko bitunganijwe mategeko agenga irishyirahamwe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi, mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika zariko zicungera ayo matora, zariko ziragenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane kuko ikanuka ryo kumwampaye kugira ngo tuvuge ingene twabonye amatora.